Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe niyedirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, ndabaramukije mwese, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi, nibwo aba yumva abonye ubutabera, nibwo aba yumva ari mu gihugu kimwuba, nibwo aba yumva icyo wamusaba nawe nawe kora iki n'iki n'iki nawe akwiye kugitanga.
Uwo ni Johnston Businge, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, ubwo yarahizaga abahesha b'inkiko akabasaba guha abaturage ubutabera bukwiye.
Togo internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane, aho abategetsi bitegurira umunsi ugira kabiri w'imyerekano yo kwiyamiriza abategetsi ubutegetsi bwa president Faure Gnassingbé n'umuryango wiwe wose.
Ikigo cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikurikirana inkubi y'umuyaga yiswe Emma cyatangaje ko uwo muyaga urimo urenga Repubulika y'Abadominikano werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira izindi ngingo zishyiramo mpuzamakungu ONU kuri Korea ya Ruguru.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazikaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wanjye Oriane Tangsha.
Urakoze Digwema. Tuyahere muri Afrika. Muri Togo internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane, aho ni mu gihe abategetsi b'igihugu bariko bitegurira umunsi wa kabiri w'imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa president Faure Gnassingbé n'umuryango wiwe bumaze imyaka irenga 50 ku butegetsi. Ejo ku munsi wa gatatu, abantu amajana n'amajana babisabwe n'abayobozi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bihaye amayira y'igisagara cya Lomé hamwe n'ibindi bisagara by'igihugu, basaba president Gnassingbé kuva ku butegetsi ikiringo ciyo kirangiye mu mwaka w'2020. Abo banyagihugu bariko basaba kandi ko hoba inagugwa ry'ibwirizwa shingiro risubizaho ibiringo ntarengwa ko umukuru w'igihugu akwiye gutwara. Aho ni mu gihe mu mwaka w'1992 hari harashizweho itegeko ryashinga ibiringo umukuru w'igihugu yatwara, ariko se wa president Gnassingbé yitavye Imana muri aka kanya akaba yari Eyadema Gnassingbé yaciye ayifuta inyuma y'imyaka 10 rishizweho. Ku munsi wa kabiri, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Togo byaremeye itegurwa ry'ingingo yo kunagura iryo bwirizwa shingiro kugira hashigweho iyo ngingo iyerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu. Andi naho ubukene ntangere hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu biri mu bintu bituma ugwaruka rw'abanyafrika rwinjira mu migwi y'intagondwa nka Boko Haram, El Shabab hamwe n'umugwi uharanira leta ya Kiisilamu. Ivyo vyavuye mu itohozwa ry'imbonekarimwe ryakozwe n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe iterambere kw'isi. Ico cegeranyo canditswe ku mpapuro 124 chatunganijwe mu kiringo cy'imyaka 2 cisunze ibibazo byabajijwe abantu 495 binjijwe mu migu y'intagondwa. Ico cegeranyo cabajije ahanini ibintu 5 ugwaruka rw'abanyafrika gwemera kwinjira muri iyo migu y'intagondwa ikora ibitero by'iterabwoba. Ico cegeranyo kiravuga kandi ko kiravuga ku kuntu ugwaruka gwinjizwa muri iyo migwi hamwe n'ingorane ruhura nazo. Kirashikiriza kandi imigambi yo kugwanya ubutumwa butangwa n'izo ntagondwa hamwe n'imigambi yo kuzitira kugira ngo iyo migwi ntibandanye kwinjiza ugo gwaruka muri iyo migwi. Ico cegeranyo kiragabisha kivuga kw'ibikorwa by'iterabwoba by'izo ntagondwa bibandanye kwiyongera. Ico cegeranyo kivuga kandi ko igitigiri kirenga ica kabiri c'abanyagihugu bose bo muri Afrika baba mu bukene ntangere, kandi ko ubushomeri ntangere bubahanze. Ivyo bivuga ko bavuga ko ari navyo bituma ugwaruka gwemera kwinjira muri iyo migwi y'intagondwa. Dukubitire muri Aziya, igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira izindi ngingo zishiramo mpuzamakungu ONU zifatira ibihano igihugu cya Korea ya Ruguru kubera ingingo icyo gihugu cyafashe yo gusubira kugerageza ibindi bigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganji w'igihugu cy'Ubushinwa hajijwe imigenderanire n'amakungu Wang Yi uyu munsi wa kane yatangaje ari Paris ari Pekin nako kwinama mpuzamakungu ijejwe umutekano ikwiye gufatira ibindi bihano igihugu cya Korea ya Ruguru. Yung yavuze kandi ko ibihano hamwe n'ibiganiro n'igihugu cya Korea ya Ruguru byobangikanywa. Igihugu cy'Ubushinwa nico gihugu cya mbere gifitanye imigenderanire ikomeye n'igihugu cya Korea ya Ruguru hamwe n'amasezerano y'ubudandaji. Tukiri muri Aziya, kuri no munsi wa kane sentare y'Ubuhindi yaciriye urubanza rwo kwicwa abagabo babiri bagiriwe kuba bagize uruhara mu gitero cya bombe ikomeye cyabaye mu gisagara cya Mumbai kikica abantu 250. Feroz Abdul Rashid Khan na Tahir Merchant baciriwe urubanza rwo kwicwa. Uwundi mugabo yagize uruhara urukomeye muri cyo gitero ni Abu Salem, we yaciriwe urubanza rwo gufungwa burundu. Aho ni mu gihe Salem yari yarahunze igihugu cy'Ubuhindi nyuma y'icyo gitero, aho asubizwa inyuma ku nguvu n'igihugu cya Portugal muri 2005 mu ngingo yasabye ko atokwicwa. Umushikiranganji wa leta ya y'Ubuhindi Ojal Nikam yatangaje ko Salem hamwe n'uwundi agira kane Karish Kun bahawe igihano cy'umunyororo ubuzima bwabo bwose, kandi ko umugabo agira gatanu muri cyo gitero yaciriwe imyaka 10. Uretse abantu bitavye umuremyi muri cyo gitero, abandi 400 barahakomerekeye muri cyo gitero cyamaze amasaha 2 kizana akajagari muri cyo gisagara. Murantunga duherereze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihuhusi cyatangaje ko igihuhusi Irma kiriko kirarenga igihugu cya Republique Dominicaine gitumbera leta ya Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko gishobora kuba kigiye gutikiza inganda. Bavuga ko kiri ku rwego rwa gatanu. Icyo kigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihuhusi cyatangaje kandi ko naho muri aka kanya icyo gihuhusi kiri kure y'inkombe y'igihugu cya Republic Dominicaine, imiyaga ikomeye cyane, imvura y'isegenya, imyuzurane bishobora kugiramira abanyagihugu b'icyo gihugu. Icyo gihuhusi biritezwe kandi ko kigiye guca ku mazinga ya Turk et Caïque na Bahamas. Irma imaze guhitana abantu 8 muri Saint Martin n'uwundi umwe muri Barbuda.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi bwatangiye kwakira impunzi zitaha ku bushake bwazo zari zarahungiye mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa kane hatahutse abarundi 301 bavuye mu nkambi ya Nduta mu karere ka Kibondo, aho ni mu ntara ya Kigoma. Ku mupaka mu ntara ya Ruigi, abo barundi bakiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi ziherekejwe n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Ruigi.
Ibimwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana amajana 301 bari bahungiye mu kambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania, ku mupaka w'Urundi na Tanzania yitwa Mabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi b'ishyirahamwe gita y'impunzi HCR bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga. Abo barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga, umukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, yari yaherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'icyo gikorwa.
Zoezi la kukabivi
igikorwa cyo gutahura abarundi bavyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera cy'umushikiranganji w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cy'abangana 301 batashe. Icyo gikorwa kizobandanya gushika mu kwezi kwa 10, aho igice cya mbere kizoba kirangiye 607 bazoba batahukanye. gice cha kabiri kizoca kibandanya kujyo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe
mu December mwaka huu.
Bamwe muri abo barundi bahungutse nawe nyene bagize ico bavuga Godeliva Ndorere yamuka muri commune ya Gisuru.
Ubuzima bw'amakamo nkanda ugabgari bumeze neza. Ndya twaronka nabi nabi nyene twari tumereza na tubize mugaso kuva kandi ngo nishe kidukuye yo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu. Ku buryo hari amahoro yemwe nabandi nyuma ari ko aravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi waramunganira.
Jewe cyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi atakindi igihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rekuza gufashanya na bene wacu bemwe iki gihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma kwipfuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bari kuba ariyandikisha kugwishi n'uroba ativyumvamwo. Ndize neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyene afite icyigiro kandi yarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo. Nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkora.
Ndarumariye Maria yivugira ko atazi n'ico yari yarahunze.
Nta kintu nje nanagiye munga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona n'ubundi numva bagoma hari amahoro. Umwana wanje nari nasizino ni nawe yambwiye mbere ati ni ntutahe. Hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushikiyo n'amaguru sinohashika. Turarindira turasenga turasenga tuja tubona Imana irabikoze baratuzanye.
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranga ndibw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha.
Nyeri Cibero Petro nkunze yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise. Ica kabiri dufashanya n'abashobora muzamakungu ha FAO urazi kwitana imbuto hanyuma ishyamba muzamakungu ha HCR irabatekera ibizobatunga mu mezi atatu. Icyo gihe nawe nimvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura. Hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho hakaba n'abandi bashika 110 bacha barangurura hariya mu kigo cyo mu Kajaga bandikwe bacha batakura mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitarirare ibindi koko bikazobandanya mu nyuma.
Tony Raiza umunyama wangashingwa bikogwa ajeje ibibazo vy'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi bavyifuza kizohora gitunganyo. Itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 co kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 466. Tony Raiza yatubwiye ko ico gikorwa kizobandanya ko gushika itariki 11 z'ukwa 10 igice cya mbere kizoba giheze kubyo abarundi 670,000 babisabye bo babatashe. Icyo gice kizokwirikirwa n'igice cya kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikishije 12,000 bazoba batashe. Mu Ruyigi mu seruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Nubwo hari impunzi z'abarundi zirimo zitaha, hari abandi bavuga ko icyatumye bahunga kitaravaho. Uyu yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Arusha muri Tanzania, Pierre Claver. Niyo nkuru
jewe sishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera. Nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jewe ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo nta nakunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga. Mbo icyo no kumenyesha nuko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutseza ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu. Urumva cyavuga ati sangende gutwayo y'i Burundi. Urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwo mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'12/16. Ubu hari kwarataha abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha.
Tunyarukire mu Rwanda. Kuri uyu wa kane, Minisiteri y'Ubutabera yarahije abahesha b'inkiko bashya basaga 140 mu gihugu hose. Bwana Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta, yabasabye kuzirikana inshingano zabo bagaha abaturage ubutabera uko bikwiye aho kuguma gusiragiza abaturage. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eric Bagirubusa.
ndahiriye ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko
Abahesha b'inkiko batarawe umwuga bashya basaga 140 mu gihugu hose baratambuka burumwe imbere ya Bwana Johnson Businge ministere w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta barahirira inshingano cyazo kurangiza imanza aho bakorera mu tugari Bwana Businge mu mpanduro yahaye aba bahesha b'inkiko batarawe umwuga harimo guha ubutabera abaturage uko bikwiye
igihe muri mu gikorwa cyo kurangiza imanza ibyemezo by'inkiko n'izindi nyandiko mugomba kurangiza turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi nibwo abayumva abonye ubutabera nibwo abayumva ari mu gihugu kimwuba nibwo abayumva icyo wamusaba nawe nawe kora iki niki niki nawe akwiye kugitanga iyo bitagenze bityo twebwe tukaguma tumusaba icyo atanga we icyo dusaba gutanga ntakibone ubwo urumva iyo mibare ibibaze nabi
Muri uyu muhango kandi Bwana Businge yongeye kwibutsa abahesha b'inkiko bataraba umwuga kugendera kuri cyari cyo cyose gifite aho gihuriye na ruswa
ndabibutsa ko mudakwiye kwakira ibihembo ibyo ari byo byose biturutse kuwo mugiye gukorera iyi mirimo kuko muri abakozi ba leta kandi muhemberwa imirimo mukora uburyo igihembo wakita ubwo ari bwo bwose uburyo wakibatiza izina rya ryo ryose kwebwe dusanga igihembo icyo ari cyo cyose umuntu yatse kugira ngo ajye gukora aka kazi cyitwa ruswa n'ibifite agisano nayo kabone niyo bakiguha utagisabye utekereza ko cyitwa ruswa kabone niyo warangiza gukora akazi kawe nimugoroba bakakuzanira isake mu rugo yo kurya iyo sake nayo tuyita ruswa
kimwe mu bishyirwa mu majwi na bamwe mu bahesha b'inkiko bavuga ko bituma barya ruswa babishingira ku mushahara biti ntica ntikize bafata ku kwezi babihuza n'inshingano bafite n'ibyo bakeneye bagasanga bidahura kugeza ubu umuyobozi w'akagari cyarimwe n'umuhesha w'inkiko utari uw'umwuga arahembwa 180,000 by'amafaranga y'u Rwanda bavuga ko atajyanye n'ibiciro biri ku isoko icyakora madame Martine uruje n'ushinzwe serivisi z'ubutabera bw'abaturage muri ministeri y'ubutabera we siko abibona asanga kwakira no kutakira ruswa bitashingira ku ngano y'umushahara runaka umuntu yabahembwa
ibyo ngira ngo biterwa n'umutimanama w'umuntu n'ubunyangamugayo kuko tugiye mu byerekeranye n'abantu bakira ruswa ntabwo tuzasanga bakira ruswa ari abahembwa umushahara muto hembwa umushahara munini n'abadafite n'ibibazo wenda navuga by'ubukungu ntabwo bibabuza kurya ruswa
ikindi ministeri y'ubutabera isaba babahesha b'inkiko bataraba umwuga ni ugushyiraho umunsi wihariye mu nshingano zabo bakawuharira kurangiza imanza ubutegetsi bugasaba ko abahesha b'inkiko badakomeza gusiragiza rubanda
ibi nabyo ni ibintu abantu bakwiye kwibaza ibonye umuntu yirutse kumuhesha b'inkiko inshuro eshanu utekereza ko n'ibindi bikorwa byose bamwirukaho hari abantu bavuka bitwa babwiruka akaguma yiruka bakuwa mbere kugeza kwa gatanu w'umushaka wese akagomba gushaka igare cyangwa moto kugira ngo amugereho turasaba ko ibikorwa byo kurangiza imanza bidahinduka ibikorwa bikorwa ari uko habonetse umwanya turashaka ko biba ibikorwa bikorwa kubera ko bigomba gukorwa nk'uko ibindi byose umuyobozi ubifitiye ububasha abuhawe nonaha agomba kubikora
abahesha b'inkiko barahiye basimbura bagenzi babo birukanywe mu gihiriri mu minsi ishize bazira imyitwarire idahwitse mu gihugu hose mu kiswe turu di Rwanda bahawe inshingano nshya zisa n'iziremereye ufatiye ku kuba benshi muri bo nta bumenyi bafite mu mategeko Ministeri y'ubutabera ntibifata nk'imbogamizi kuko nabo bazajya barangiza imanza zoroheje zaciwe n'abunzi gusa bagakomeza kugira icyo bayisaba
icyo tubusaba ni ukutuba hafi nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakatugira inama aho bishoboka natwe twiteguye gushyira mu nshingano ibyo twarahiriye icyo twagiye tugiye gukora ni ugufasha abaturage b'u Rwanda kugira ngo tubafashe gutera imbere
Kugeza mu ministeri y'ubutabera barura abahesha b'inkiko bataraba umwuga basaga 2,500 mu gihugu hose n'abandi b'umwuga bari hejuru ya 400 ku buryo bose hamwe barengaho gato 3,000 ubutegetsi bwishimira bidasubirwaho akazi k'abahesha b'inkiko ku kigero cyo hejuru ya 90% imibare ya ministeri y'ubutabera iragaragaza ko mu ngengo y'imari ishize barangije imanza zisanzwe zirenga 2,500 mu gihugu mu gihe imanza z'inkiko gacaca zo zarangiye zibarirwa mu 2,021 n'imisago ni ukuvuga ko abahesha b'inkiko bataraba umwuga ubutegetsi bubi tezeho kurangiza undi murundo w'imanza zisaga 15,000 zasizwe n'inkiko gacaca ni mu gihe inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 ziciye imanza zisaga 2,000,000 mu gihe gitariko nanone zinaningwa ko zasize undi murundo w'ibibazo kubera zakozwemo abadasobanukiwe iby'amategeko akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Nyuma y'igihe kirekire hava izuba ryinshi mu bice binyuranye by'igihugu, imvura ya mbere yaguye mu gace ka Bugesera yasize iheruheru abaturage bo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Imyaka yiganjemo urutoki yose yaraguye, amazu nayo atari make arasenyuka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yasumta kaboye.
Imvura yakobotse nkara hakurya izidasanzwe umuyagura hurutuje numva ngo urugo pane turapfuye birarangiye insina nta nuzongera kurya kwisima uwariye yarariye wundi bunu kwihanagura muri make kuko niho turagiriye havaga ibyo bitoki ari abatara bakabona aho gatobe
nuko amazi tune maraguruka ibyo ibyo byose tuvuga tutumva iki ni kiza ntabwo twavuga ngo ni imvura isanzwe ntaga ari umugisha ngo yaje ari imvura
ibiyaga biragumya birirukanka byirukanka inzu insiri yahoze aho dufite insina dore byose ni ukubimeze.
Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera bavuga ko baraye babonye imvura idasanzwe n'imvura abaturage bemeza ko yarimo umuyaga ukabije. Iyi imvura iguye abaturage benshi biteguraga kwinjira mu gihe cy'ihinga cy'umuhindo gitangira kuva mu kwezi kwa cyenda kikageza mu kwezi kwa cumi na kabiri. Ije nyuma y'amezi menshi yaranzwe n'izuba rikarishye ariko uburyo yaguyemo abaturage baravuga ko bitabaye icyizere cyo kuzagira icyo beza mu gihe yaramuka ikomeje nk'uko yatangiye.
Uri umwaka ushize nabwo twahuye n'ikibazo cy'izuba tugize ngo tugiye kuva ngo umuntu wenda yabasha kubona igitoki nibwo haje uno muyaga n'urubura insina zose zishirira hasi.
Ariko jyeweho ariko navuze ni Imana ntimwijuru hari Imana nta kindi yavuze.
Ni inzara kubera yuko uyu musaza wo hirya bitabiregeye hano hepfo afite urutoki ruva hari rukamanuka hasi. Ariko rwaguye nta nsina nimwihagaze twatungaga n'igitoki duhe hano nta myumbati tukeza urabona ko uyu musozi harantogeze ubona umwumbati. Ni kibazo gikomeye cyane abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho.
Ibi bibaye mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe gitangaje ko imvura y'umuhindo iteganijwe muri iki gihe cy'umuhindo izaba ihagije nk'uko bitangazwa na John Ntaganda Semafara umuyobozi w'iki kigo.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere ariyo Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda bose ko imvura y'umuhindo iteganyijwe izaba ihagije hisanzwe igwa mu gihe mu bihe byiza.
Uyu muyobozi asaba abaturage kwizera iteganyagihe bagezwaho. Abaturage bamwe baracyakemanga ukuri gutangwa n'iteganyagihe.
Iteganyagihe turabyumva turabikurikiramo kuri radio babivuga. Ariko ikibazo nk'uyu muyaga uburyo waje byaje ari ibintu bitunguranye. Ntacyo ntacyo byahindura ngo uyu muyaga se uburyo waje ko ntacyo wawukoraho ikizi kuko umuyaga waje rwose uburyo waje wanabonaga ko imvura itanariho ariko ukuntu yirundarunze hakaza umuyaga n'urubura nibyo byadutunguye. Mu bushobozi bw'Imana nta ukundi umuntu yabigenza.
Mu murenge wa Ntarama mu karere k'i Bugesera imvura idasanzwe n'umuyaga yangije imyaka n'amazu y'abaturage. Amazu agera kuri 23 arasenyuka nayo imyaka myinshi yiganjemo urutoki ruragwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, akarere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Dusubire mu Burundi, zahabu isigayiza ku mwanya wa kabiri mu byinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu. Ibyo byatumye leta ishinga ikigo gishya cyita ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Kuva hashinzwe ikigo cy'igihugu OBM kijyaje gucukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka, umuyobozi mukuru w'icyo kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane. Nk'akarorero k'ubutare bita 3T mu Gifaransa, aribwo kasiterite, coltan na wolframite, umwimbo wavuye ku biramajana ane byonyine mu kwezi uja ku matoni 80 yose n'imiburiburi muri icyo kiringo nyene. Ibi byatumye amafaranga igisata cy'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega cya leta aja ku rugero atari bwaje ko na rimwe kuva Burundi bwitwa izina. Jean-Claude Ndwayo, umuyobozi mukuru wa OBM.
Akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu. Inyuma yakawa inzahabu nicyo kintu kizana amahera menshi igihugu cy'u Burundi gishora hanze, ariko ibyo ntibyari bwigere biba ndetse ntibwanaharugwa. No ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze. Nk'ubu turi mu kwezi duhejeje ukwezi k'umunani twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinzita mu mwaka wose.
Imwe mu mikenyuro yatumye ikigo OBM gishika kuri iyi ntambwe ni ugukwiragiza abakozi mu gihugu cyose.
Ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro. Ego ibyo bikorwa byarakogwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta washaka, ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije. Ugasanga bakorera ngahe Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose. ko ico gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze amazi kubona ko baduze agaca hagarika haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse bagaca basubira ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuji inama n'abajeje intwaro ubutungane kwivuna bansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko kuntu bwohera duca turungika abantu bazakora mu gihugu hagati ubu mu gihugu cy'u Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira
iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko ni ruhasha
yaba uriko arimba amatafari yaba ariko arimba ikariyeri cyangwa amabuye ari uriko arimba inzahabu cyangwa korota ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpana vyaha iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye haratekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 cyanke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi miliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane
gushika ubu Burundi bushobora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune ni Casterite Cotan Woframite hamwe n'inzahabu ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'u Burundi harimo umujumbu ifeza nikere n'ubutare bita terre bwatanguye gucukurwa n'ishirahamwe ryabongereza mu minsi heze eroje uri kaneza Bujumbura Ijuja Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Ane mwebwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka Uriane itanga ishaka yongera twibutse zimwe mu ngingo z'inyenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edith twabye ko muri Togo internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane aho ni mu gihe abategetsi b'igihugu bariko bitegurira umunsi wa kabiri w'imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa president Faure Gnassingbé n'umuryango we wose mu gihe abanyagihugu bavuga ko intwaro y'imyaka irenga 50 ibarambiye. Ubukene ntangire hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu biri mu bintu bitumwa rukwa rw'abanyafrika rwinjira mu migwi y'intagondwa nka Boko Haram, Al-Shabab hamwe n'umugwi uharanira leta ya Kiislamu. Ibyo byavuzwe mu itohozwa y'imboneka rimwe ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe iterambere ku isi. Handi naho igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira inzindi ngingo zishyira mu mpuzamakungu ONU zifatira ibihano igihugu cya Koreya ya Ruguru kubera ingingo icyo gihugu cyafashe yo gusubira kugerageza ibindi bigwanisho ruhonyanganda. Twabye ko kuri uno munsi wa kane kandi sentare y'igihugu cy'Ubuhindi yaciriye urubanza abagabo babiri bagize uruhara mu gitero cyahitanye abantu 250 kigakomeretsa abandi 700.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya kari ya gatano mwari kumwe nange Edirwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.